sudden surprise. Well, it's
navyo nari niteze na gatoyi ariko ndabashimiye kubona mwanyemereye mukama kanya ko gushora kugira ico mvuze nanezere cyane intahe zashinzwe n'abantu cyane cyane indirimbo ndakunda cyane indirimbo nziza akenshi nazumvira iziyonje hano akenshi mba mfite ibikorano byo gusengera abagwaye bikaba ngombwa konja ahantu haje nyene hanyuma nkumviriza ubutumwa buba bwavuzwe buba bwafashe ku mabande iyo ndiko ndakorera mu biro byanje ndicara nkumviriza amakasete nkamenya ivyavuzwe byose ndanezereje no kubona bene data bari hano na cyane cyane uno mugenzi wanje wa kera umuvuga butumwa wa kera haheze imyaka myinshi we asengera abagwayi imyaka myinshi mbere yuko je menya yuko n'ivyo gusengera abagwayi bibaho kandi arundi muntu hariho nabandi bagenzi banje nabonye benshi bari ngaha ejo bava Jeffersonville nahuye n'umugenzi wanje Young Brown yambwiye ati izina ryanje ni Young no kuvuga bisigura ngo umuntu akiri muto ndamubwira nti bimeze neza kuri kuko uracyari muto kandi wigeze uhinduka kuvige na kubona ubwa mbere duhuriye Shreveport. Imana ni nziza cyane kuri twebwe izindirimbo zaririmbwa bigezaho nukuri kuri muri izi ndirimbo kandi hari ikintu bisigura murashobora no kuzigotomera sinashoboye kwigumya nariza moso zarakoroka igihe ariko ndumvira izi ndirimbo imwe muri zo yavuga kuri Zaburiya 23 yanyengetereye cyane yankoze ko ibyina mu mutima urabyumva muri wewe n'ikintu kikunyiganyiza kandi ukamenya yuko ubwami bw'Imana buri muri abo bantu ariko bararirimba kandi ivyo tuvuga ivyo turiko turavuga ku butumwa n'ivyo abantu baririmba ko abaririmba ivyo bintu vyose bigiye gushika vuba bamwe bangwa barashobora gusinzira ariko ntacyo bizohindura gihe cyo kuzuka kuko bazohinduka bazohinduka inzamba y'Imana inzamba izovuga abapfuye bazuka ubwa mbere hanyuma twebwe natwe murazi yuko ngira kuzuka kuzomera tuzohura twese hamwe imbere yuko tugenda niho tuzoca duhurira hamwe hanyuma duce tugenda kumusanganira murabona ni Imana kandi keneye yuko tuyisenga niko kamere kayo gusengwa kuko ni Imana kandi nimba hari umuntu ari hano undi akaba ari hariya nico bari ikintu ciza bibaye ngombwa yuko biba bukwi na bukwi oya tuzobanza guhurira hamwe twese hama turamukanye tubonane hama duce tuzamuka duce kumusanganira tuzoririmba indirimbo z'Isiyoni turi imbere yiwe nkuko mwendata Jack yabivuze kenshi abamarayika bazokubika umutwe ntibazotahura n'ivyo turiko turaririmba kuko ntibarigira bazimira n'umunsi wa rimwe hanyuma tuba tumwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'umuganza baganza sinzi ikindi novuga sinaje ngaha kugira ngo mvuge ubutumwa naje hano ni igihe cyo gushinga intahe gusa ndaza gushinga intahe gusa umwami abikunze kumbure ndaza kuvuga ubutumwa ku mugoroba narabye kumbure ko nza kuvuga ubutumwa bwanje ubutumwa nza kubuvuga kuri uno mugoroba buzaba ari ubutumwa bwo gushima Imana gusa hanyuma kumbure ko mu mpera muri ino ndwi tuzosengera abagwaye hanyuma tumaze gushima Imana tuzosengera abagwaye ndibuka gikorane gikomeye cyane cyabereye hano burwo bwa mbere haheze imyaka itatu igihe umwami yaduhe guhishurirwa ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kuba ibintu byabaye mu gikorane ndafise ivyizigiro yuko umwami azokomeza gukora ivyo ariko vyakora akiza imitima gushika aho uwanyuma yanditse muri cya gitabo gushika hazokirizwa gashika hama tuzamuranwa nawe bose bazubakizwe hama buzwe mwe muyera mbere mbere yuko nsoma ivyanditswe twunamika imitwe dusenge mwami Yesu turagushimiye cyane yamara dufisa aho tugeza ku buryo tudashobora kuvuga ibintu ko dukwiye uko bikwiye nkuko yaba imitima yacu yashobora kuvuga uko twiyumva ntitwomeya n'ukuntu twifata ntihoboneka n'ikibanza kugira ngo cyuzuremwo imigisha Imana yo kidusuka ko muri uwo mwanya turashima cyane kandi turunamitse imitwe turiko turagusenga twonga tugushima niwakira amashimwe yacu hari ibintu byinshi tugushima ko kandi dushobora kubivuga byose turavuga guse tuti urakoze mana turashima cyane kubw'impano ikomeye y'Imana wahaye abantu kuko waduhaye umwana wawe kandi ukaduha ubucunguzi kubw'ivyo turagushimiye kandi turavyemera mwami ndibuka kuva nkiri muto ivyo bintu nivyo nibo bwabaye ubuzima bwanje kandi azi yuko bitagiye kumara igihe kirekire ubu rero nzo mwico gihe rero nzoca ndabaye manezegwe kubona narabaye ubuzima nk'ubwo abenshi nabameze nkanje barindiriye yuko icyo gihe gishika nicyo gituma twabaye nivyo twakoze muri no rugendo twagenze nivyo twakoze nivyo twabayemo tuzomwibonera kandi tuzobizo tunezera kuko tuzaba twaraha ubwo budashira mu mitima yacu turumva yuko vyegereje turumva ko vyegereje cyane nuduheza gira muri kano kanya ukomeze kubana natwe n'imigisha yawe uyidusuke ko mugihe turiko turasoma agace gato ko mu ijambo ryawe turagusavye kugira ngo mwemu wawe azafata ijambo aheza gira ino ntayo kubwiciro kizina giwe tubisa mu izina rya Yesu amen niyumvire ku murongo muri bibiliya murango muri bibiliya nibaza yuko uri mu bikorinto ba kabiri igice cy'icenda murongo wa 14 n'uwa 15 14:15 kandi mukubasengera babagirira inkumbu kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe Imana ibishimigwe ingabire yayo nziza itovugwa Pawulo hano aravuga ku buntu bw'Imana buri muri mwebwe ingabire yayo ingabire ya mwemu yera itovugwa iri muri mwebwe arashimira Imana kubw'uko kubw'ivyo mwemu yera yakoze muri abo bantu Imano itovugwa y'Imana irimo ubutunzi bwinshi kandi tagira amakarohe ubu rero singira ikintu kidasanzwe cyo kuvuga nacye niyumvira yuko kumbure yuko nza gutanga intahe y'ivyo naciyemwo ivyo Kristo yancishijemwo muri iyi minsi ishize byari ibintu byiza cyane mu buzima bwanje bwose niko byamye bigenda ariko kumbure ko hano hari abantu batabizi kandi hano hariho abantu bo mu ishengero rya Jeffersonville kandi abantu baje baba mu bihugu bitatu Mexique Canada na Leta Zunze za Amerika ariko ubushize twegeranirije hamwe abantu bavuye mu bihugu 28 mu bikorane twakoze nashaka kuvuga bino bintu ku bw'ubwiza bw'Imana narafashe ingendo yagende henshi ariko Imana yarumvise amasengesho kandi irayishura twe turi abantu bashibuye abantu ntibatwerekwa ariko hajya hantu dusengera hakite nk'icyicaro gikuru ishengero nyakuri nta gihe na kimwe nabonye umwami akora ikintu gisa nk'icyo ahandi hantu gusa abantu barakorana bakiye bugufi buzuye amashimwe turashimira Imana kubw'ibi kubona dushobora kuzana ijambo tukavuga ijambo ry'Imana turi hano hantu turashimiye kubw'ubuntu twagira kandi dushaka kubwira abandi mu buzima bwanjye bwose namesha kujya hariya mu burengero mwebwe mwama mwumva amabande amakasete murabizi murazi yuko amabande ashika ahantu hose yose kandi Imana ikabutwara gushikara mu bihugu by'abapagani nko mu Budagi burasobanurwa mu rurimi rw'Ikidagi abantu bakaca babwumviriza bakaca kwiragiza mu bantu majana n'amajana bashira utuntu ku matwi hanyuma bagaca babusobanura mu Kidagi bagaca babukwiza ahantu hose bakaburungikira abantu abantu amajana n'amajana bagakizwa bagakira indwara biciye mu butumwa buri mu bandi magnetiki mwa makasete bukugwa mu Cyongereza bugashigwa mu zindi ndimi bagaca bukwiragizwa mu zindi ndimi ubu rero turarindiriye amakete muturungikira navuze navuze yuko hano iza kuba ari ntahe yiwanje kubwicora cy'Imana kugira mushire kumutahura neza ibintu bibikubira muri imigorobe muri imigoroba ejo kumugoroba navuze yuko isirikira hera haba mu buryo bwa politike mu bw'imibano no mu buryo bw'ubutunzi n'ibindi ego kumbure ko mufite amafaranga menshi ariko nikoza kubona dukeneye kubanza gutoza makori yo mu myaka 40 iri imbere kugira ngo tujye kuriha ibintu muri kino gihe none tuzoyagarukana gute numutego watezwe kino gihugu ninde none afite ubutunzi bwose bw'isi ninde afite ubutunzi bwose bw'isi ubutunzi bwose bw'isi buri mu minwe ya Roma none bizoca bigenda gute hamwe twohomba none ndazo dutabara murabona dutegerezwa guhindura amafaranga dukoresha bitagenza uko natwe bazotugurisha twe tuzigurisha twe ubwacu ibintu bigeze kure nkuko bivugwa mu byanditswe umwami abikunze cyangwa tukashobora gushinga ihema ahantu runaka nzokora urugendo nkwira isi yose mare amayinga atandatu kugira ngo mvuge kuri bino bintu bitegerezwa kuzoba iyo mbonye yuko igihe kigeze ndagira ubwoba cyane si uko mfise ubwoba oya ahubwo umunezero w'ubwiza bwo mu ijuru uri mu muti ucutangwa kuvuga mu mutima wanjye kuko nzi yuko kuza kwa Yesu kuri ha kwa Yesu Kristo kuri hafi ariko ndazi ko hari abantu benshi batiteguriye kumusanganira nicyo gituma mbabaye cyane ni bangahe bumvise amakuru ya mihare amakire igihe mihare yaremwa ikintu kisa n'icyo cyarabayeho mu minsi heze byarabaye mu miseze mwarumvise ingene namanutse ndiko namanuka umusozi umwami agacanyereka ingene ibintu byanditswe ku misozi igenda ikurikirana ukuntu bimeze nabonye ibintu byinshi nababwiye imbere yuko ntangura nta na kimwe nohindura ivyo nabihawe uko nyene Imana yashyize umuntu wese mu mubiri wiwe kugira ngo agire icyo ayikoreye kandi agire igikorwa runaka akora murabona ibiba byose haba hari imwe miri inyuma yabyo kandi iri shengero riri hano ku bw'intumbero runaka inyuma y'iri shengero hari imwe mu runaka inyuma y'iyabura umuryango cyangwa buri nyimbwe ikintu cyariho hari ikintu kiri inyuma yabyo hari ikintu kirongora ibintu byose kirongora intumbero z'abantu bose ntituri ngaha kugira ngo twigaragaze tuba dufite intumbero mbi niba turi hano niba turi hano kugira ngo dushire hejuru umuntu muri icyo gihe dufise intumbero mbi ariko turi ngaha kugira ngo tugaragaze ubwami bw'Imana kandi intumbero yacu ni nziza niyumviriye ku bukozi bwanje igice cya mbere igice cya kabiri n'icya gatatu murazi yuko igice cya mbere cyabereye cy'ubukozi bwanje cyabereye hari Shreveport nashobora gufata ikiganza cy'umugwayi ngaca mbona indwara umugwayi agwaye ku kiganza indwara agwaye igakigaragara umugwayi agaca yibona ku kiganza cya kukuboko kwanje narababwiye nti giye kizoshika gushikaho nzobona nzomenya n'ivyumviro vyo mu mitima y'abantu cyose nari ndabizi igihe babimbarira yuko byanditswe yuko ijambo ry'Imana riri zima kandi ribona ivyumviro vy'umutima rikabona ivy'umutima wiyumvira ukagambira Abaheburayo 4:12 nimutse guheba ijambo ry'Imana mutegerezwa kugumana n'ijambo ntihagire icyo musobanura uko mwishakiye ariko muvuge icyo ijambo ry'Imana rivuga kuko Imana ni ijambo ryayo Imana ni ijambo ryayo n'ikintu kimwe nk'uko nabivuze cyo kumugoroba igice cy'ijambo cyame kigeregwa buri gihe kandi muri buri gihe kandi aho niho aho n'uje tumenya iyo turavuze ijambo rya buri gihe n'uje tumenya igihe tugezemwo kandi ubu nta kintu nkibona atari ukugarwa kwa Yesu Kristo n'izamuka gishengero kuko tuzomusanganira mu kirere ariko ibintu biri kubera muri kino gihe bitegerezwa kuba nk'uko yabisezeranye haheze imyaka itanu kandi murazi yuko ibyo bintu byagizwe cyavyo Imana yarampaye kwerekwa mwebwe mwumva amabande murabizi muvuriza amabande murabizi ni murabe yarabinyeretse neza cyane narabibonye imbere yanje narabyiboneye uko biri hanyuma umwami acyaranyereka barafashe amafoto n'ibindi nk'igihe igitariki 11 kwezi kwa gatatu kuri muri ntwarane byaraciye mu kinyamakuru gisohoka rimwe mu ndwi bati baravuga ku muco munini cyane umuco ukomeye cyane wabonetse igicu nta umwe yashobora gusobanura ngene ibyo bintu byari bimeze hano hari abantu bicaye hano bazi uko nari munsi ya kirya gicu kandi ko abamarayika ndwi bari hajya narabiboneye bari imbere yanje n'ukundi ibintu byo mu byayishuriwe Yohana byagenze uku byabaye n'ibyo kugurwa kwa 27 ngo subira inyuma haci habukwasana ku buryo ibimanyu by'amabuye byari bimeze nk'indobo bingana n'indobo ibinyamakuru bicaye bivuga ngo hari haciye indege iri ku muvuduko munini cyane ntibari bazi ibyabaye bibaze ngo indege yahaciye ifise amezi atandatu imbere y'uko byo biba bari bavuze yuko indege naho yogenda ku muvuduko ungana gute atabitandara byoheza ngo bisatagurike ni ukuvuga ntibatahura ibyo ari byo ariko urabye ifoto urashobora kubona n'amababa y'abamarayika muri ya foto turazi yuko ibyo bintu ari by'ukuri kandi nimba harabaye igihe ishengero ryategezwa abantu batsoba kuba imvuga kuri hari ikintu ni muri kino gihe hari ikintu cyanshikiye haheze imyaka itanu nagumye nibaza ikintu kitagenda neza muri jewe nari mbabaye cyane sinari nzi ibyo ari byo ariko muri iki gihe cyose mu gihe numva meze nk'umuntu akize intege naguma ngenda ngaruka mu gihugu leta yaraje gukora amatohoza kuri jewe murazi mwese ibyo amasheke yanditswe agashyirwa ku izina ryanje mu mashengero yose ibyo murabizi baregeranije ayo masheke yose mu gihe jewe sije nari ndayafise icyo nari narakoze nari nararishe uburyo busaba kubw'ibikorane narishe amadolari 300,000 y'amakori nari mperanye kubw'ibikorane barafashe umwanya wabo wose sinigeze mva mu gihugu n'ibindi cyane babwira nti nerega hari amafaranga amwe yakoze mu bikorane byanjye baca barambarira bati amasheke yanditse ku izina ryawe warayasinye ko ubwirizwa kuriha amakori nimba warayafashe mu ntoke rwose ishe ukayifata mu ntoke birakwiye ubwirizwa kuriha amakori sinari nzi uko ibintu by'amakori bigende nategereza kuyitera ku kidodo aho kuyitera ku gikumu iyo ndayitera ku kidodo muri icyo gihe ntibari guca bayimparura ko ariko maze kuyishyira ko umukono nkayisinya ko igikumu bace bayimparura ko sinari ndabizi bugeje mpabwa amadolari 100,000 niko bimeze hano hari abajejwe by'umutungo barashobora kubyemeza ibindi bice abandi mafaranga cyaza mu bikorane muri imyaka 5 rero nameze nk'umuntu yagize ingorane naragiye muri Canada ndakora ingendo hariya nashatse kujya guhiga maze umwami aramfasha narashoboye gutuma umuryango wose w'abahindi uza kuri Kristo aho niho nagiye ntegereza yo kuzosubira kugira ngo nze kubatiza uwo muryango wose w'abantu mu izina rya Yesu Kristo ni kubera ko hariho umugore umwe w'umuhindi yaragwaye umutima kandi umupadiri w'aho hantu ntiyashaka kuza kumuraba Imana bica bituma indunga ikayo hacyabaho igitangaza hacyaba igitangaza kubera kubwo umumama nagende abagenzi banjye baba bariya muri Colorado n'ibindi ubuge jewe ndafise urupapuro runyemerera kuba norongora abantu bariko bagenderisha mu mashamba ndashobora kurongora abantu kugira ngo bamenye ukuntu bagenda iyo bari mu ishamba murazi nkere bimeze cyari gihe urubura n'ibindi byari ko biragwa urubura rwinshi ubwo nyene duca twumva itangazo yuko hagiye kuza umuyaga mwinshi urimo urubura kugiye kuza kandi ko uzoba ari umuyaga uteye uko bizoba televiza kuba mu misozi mwo mwanya haguye urubura rw'imetero gushika ku metero zine ndababwira nti bendata nti murapfa muhagwa cyambwira bendata nti ntibishoboka hari abantu nk'ijana bari hariya amajipe n'amakamyo bakiye basohoka bariruka kuko bumvise icyo kintu baragifashe nk'ama baca bariruka barahunga kugira nti bapfe twe twagumye hariya ncambwira bendata nti kumbure ko tuzakuguma hano hanyuma ndababwira nti nimwitegure umuvuga ngo tumwe umumetodisite umwe tuca tugenda kugura ibifungurwa nko ku birometero 48 uvuye aho twari turi hanyuma duca turagaruka hanyuma John n'abandi barumvise iryo tangazo baca baragenda ubwo nyine baca barahava nabwirizwa kujya Itikson hanyuma ncamagara umugore wanje ndamubwira nti nibona ntagarutse hagira uwundi aza gufata ikibanza kugira ngo avuge ubutumwa mu kibanza cyanjye ubwo nyene ijuru ricariruguruka hanyuma mwumvise yuko ubutumwa bwo kubaburira buvuze muca musubira mucha mutaha mukava mu ishamba nimba ari gahema mwashizeho mucha muva aho hantu nimubwira kuguma aho hantu hari haze iminsi ndege inko yanje ndi Tixon narashubeye kwica igikoko kitwa Elon kinini ya cyane ariko nari nababajwe nuko ntashoboye kugema neza hanyuma bice bituba ngombwa yuko ndegera neza inko yanje ndayitumbereza neza nabonye naciye mbona hatangura imvura itanguye kugwa imvura itangura gucika urubura ubwo nyene ibintu byose bica bicika nk'umuringa hacasa n'umuringa ubwo nyene turihuta tuja ahantu twashinze amahema amaca ndibwira nti ntidushobora kuronka igikoko duhiga muri umuyaga cyangwa ngo turonke icyo turasa hamanca ndagenda nisanga ndi ku birometero 6 aho byaho nabwirizwa kubandi cyane manuka uwo musozi iyo misozi ncyanda umanuka ndasura ndamanuka nisanga ku rundi ruhande nari numva yuko ntameze neza mu mutima wanje nararize ndaturi ibyaha ndavuga nti mwami none njye nakoze ikintu nari ikintu kidazi hari ikintu nakoze hari umuntu agiriye nabi nshaka kugitunganya kwiki numva umengo hari ikintu kinyagiriza nimba ntabizi bimishurire mwami nakoze iki mwami nagumye mvuga ijambo ryawe kandi narakoze ibyo nibaza ko ari ukuri nabayeho nkuko ijambo ryawe rivuga none nakoze iki ibyo ntibyamvamo umwaka wose uko umwaka wagenda naguma niyumvamo uko kuntu hanyuma ndamanuka bukeye wari umunsi wo kwibuka imyaka 20 heze tukoze ubugeni n'umugore wanje sinari nira nige sinabigemba muhira ku munsi wo kwibuka imyaka umwaka twagereye ku bugeni naciye nje ahantu hari ibiti byitwa amapeplier igihe rero twakora ubugeni sinashoboye gukora urugendo rwo kunezerwa kubw'ubugeni ahubwo umugore wanjye naciye ndamujyana guhiga naciye ndamujyana ahantu mu ishyamba duhigira akaguma asimbagurika ibiti byari biteze mu nzira ndacyafite agafoto twifotoje icyo gihe kuko icyo gihe yari mwiza cyane ubu we yatanguye gusaza arirabura ubu yatanguye gusaza bacyatangura kugura urubura rwinshi cyane sinzi nimba Tom Simpson ari hano uno munsi yaravuye muri Canada ari mu ibarabara acya yumva mu iradiyo yuko hariho umuyaga mwinshi urimo urubura uza kuza muri kano karere nari ngiye kumanuka rero umusozi ubwo nyene nkuko muri ko murumva ijwi ryanjye nza numva ijwi rimbwiye ngo hagarara usubire inyuma Nushobora gusigura ibintu nk'ibyo ku bantu batizera, kuko abatizera ntibazigera batahura ibyo ari byo, kuko abatizera ntibazigera batahura. Mutegereza kugira ugutahura ku buryo bw'imwemu, kugira mutahure iby'imwemu, kuko ijambo iby'imwemu biza gutahurwa mu buryo bw'imwemu. Naciye mpagarara ndavuga nti ni ahantu hari metero 800 gusa kugira umushuke hariya hejuru, ariko rero ndabona yuko urubura ariko ruragwa ari rwinshi cyane. Sinzi David Wood niho yari andindiriye, yari yankoreye agakate, ndazi yuko atari kugira ngo anyihore, kuko umunsi umwe nigeze gukora agakate nshaka guha se wiwe, ariko wewe ntakini mfise, nari mfise ibitunguru gusa n'ubuki. Nimwibaze namwe navanze ibintu nk'ivyo n'ukuntu vyari bimeze. Wewe yari yankoreye agakate keza katameze nk'ako nakoze, naye na nta nakimwe nari mfise. Nca natangura ndatera nje imbere, ndavuga nca ndavuga numva ijwi rimbwira ngo subira inyuma, numva ijwi rishobora kumbwira ngo subira inyuma. Ndavuga nti none ga mwamusha none nkora iki? Nari mfise ubwoba bwinshi, ndavuga ni gute nshobora gusubira inyuma? Hari umuyaga mwinshi, umuyaga wari mwinshi cyane ku buryo ntashobora gusubira inyuma. Akenshi Imana iradukoresha ibintu mengo, ibintu bigoye cyane mu buzima. Nk'akarorero Mose igihe yajya agiye atwaye inkoni ngo agiye gusora abantu abakura muri Egiputa, Imana hari igitubwira gukora ibintu bidashoboka, ariko umuntu abwirizwa kumenya yuko atari we ariko arabikora, ari Imana iriko irabikora. Hama nca ndagerageza gusubira inyuma, hanyuma nca ndicara nca mfata inkoho yanjye ndayishyira hasi, nca nibaza ku gikoko cyitwa ours. Nari nshaka kukirasa, hanyuma ndavuga nti mbega none ubu none nkora iki? Nca ndicara. Murazi Imana irakora ibintu neza kugira ngo ikore ibitangaza byayo. Ntushobora kubitahura n'ubwenge bw'umuntu, ntushobora kubitahura na gatoyi. Nca ndicara, nca ndicara, nca ntangura kwiyumvira ku Mana. Nca ndibwira nti birakwiye yuko hari ikintu kindi nkora, kuko byagumba biba bibi, biguma biba bibi. Byari bingora no kubona ikiganza cyane ndagishyize imbere yanjye. Ibyo ntimushobora kubyemera, ariko by'ukuri n'ukuri. Numvise ijwi rimbwira ngo nduhoraho Imana, nije naremye ijuru n'isi. Ibyaremwe byose biranyumvira. Nari nicaye nca ndakura inkofero, nca ndakura inkofero yanje. Mu bisanzwe akenshi umwami ariko aravuga nanjye ndabona umucyo, nca ndaraba hose nta mucyo nabona. Nca ndavuga nti Mana yanje uri hehe, muremi wanje uri hehe? Nca ndaraba ahantu hose, nca ndindira iminota mikeyi. Aca aravuga ati, arasubira aravuga ngo ndihoraho Imana yagutegetse ngo uvuge kugira ngo imihare ishobore kuremwa. Bibiliya iruguru imbere yanjye uku n'ukuri, atari uko ni ikinyicira hano. Ni ya Mana nyine, wa muremyi nyine nk'uko yamye, niyo yazaniye intama Aburahamu wa munsi. Ni we Yehova yire uno munsi. Uhoraho arashobora gutegura ikintu. Aburahamu none yakuye ajya nta mahehe, yaragenze iminsi itatu yarenzaho abantu baba, ariko yarakeneye intama. Intama yarabonetse, yaje ifashwe mu mahembe, mu byatsi, iri mu byatsi. Imana niyo yakoze ibyo. Imana ya Mari Yehova Jire, Yehova Yire. Uhoraho wenyine azitegurira ikimazi, ibyo asezeranye abashobora no kubishitsa. Murabona muri Mariko 10:23 ngo nimwabwira uyu musozi. Sinigeze nshobora gutahura ibyo bintu, ariko murazi izo nkuru. Aca aravuga ati, nije naremye iyo mihare. Nca ndumviriza nimba aza kubandanya avuga. Nca ndavuga nti mbega none bigenze gute? Bigenze gute? Murazi iyo umuntu ashavuye akenshi na biolomishika nk'ihekenya n'urutoke nashavuye. Murazi abantu bari mu mwe musanga bameze nk'abasazi. Iyo ubaye uge mu mwemu umera nk'ishoka yapfushe, munyuma ugahinduka aba nk'ugwembera ukarishe. Ariko iyo umuntu agerageje kuduga hejuru, nukuri yocyagwa akamererwa nabi murabona nta muntu numwe ashobora kugira icyakoze atari kuba ku Imana kumanutse ngo kumufate avugishwa n'Imana bamwe abantu bashavura cyane Yesu ubwiwe abantu bamwise ngo numuntu uyu ngo yazimiye bakamubwira ngo turazikuru umusazi kandi kufise dayimoni kuba mubarira abavugishwa n'Imana nabo nyene babafata gucyo mu bihe byose byagiye birakurikirana nimushobora kudu uko kw'Imana kuva mu bwiza niko kubwiza kubaduza kugira ngo umushobore gutandukanya iby'ukuri n'ibitari by'ukuri muri icyo gihe mucya mwinjira mu gihugu munyuma arasubira aravuga uhararavuga ati ni jewe nari mpagaze kuri bwa bwato hanyuma mbwira imifunda ntihagarara ubu rero haguruka rero ubwire uyu muyaga uraza kukumviriza ibyo kuvuga byose uraza kukumvira vuga gusa icyo cyari gice cya gatatu cy'ibango ry'ubukozi bwanje byari ibintu bikomeye cyane sinari nzi ngende bigiye kubandanya cyane avuga nti nibyo yakoze cya gihe ubu rero laba mwe muri ari kuri jewe bya hari igihe abantu bakora ibintu byo kwigana cyane ku buryo bingora no kubyibaza ko murazi hama hariho abantu bavanga vanze bari baguma bagenda niko byagenze mu gihe cya Mose mu minsi ya Yesu hama hari abantu niko byama bigenda igihe cyose mwe w'Imana ageze gukora ikintu runaka abo bantu buruvange baca baza bakagaragara ariko umwami akeneye guhishura iby'ukuri mu bantu bayo nari mpagaze aho hantu cya ndahaguruka ndavuga ni mwami muremyi w'isi n'ijuru ndizera yuko wavuze nta na rimwe wigeze umbwira ikintu cyangwa unyereka ikintu kitigeze gishika cyangwa ugishi ngo kibe nico gituma ngira mvuge mbwira umuyaga rero mwinshi nkuko bintegetse ncambwira nti wa muyaga we subira iyo wajuva ubwo nyene nzamboni zuba riratse kumara iminsi ne umuhora Imana umucamanza mukuru azonshira urubanza mukanya ubwo nyene ibicu byakiye bivaho izuba ricariraka riraka cyane narashobora kubona ibicu byitandukanije gucya izuba ryo riko riraka cyane ubwo nyene nkivuga ayo majambo murazi inkuru yabaye hariya mu Budagi igihe nari hariya muri rya koraniro rikomeye cyane ryabereye munsi y'ihema hari abapfumu 15 umwe ndata Augenbright niho yari ari ubwo nyine tuba tubona haje umuyaga mwinshi ihema twari nko riraduga umwe ndata Lustar abazi niwe ariko aransobanura mu Kidagi cyanamubwira nti ibi bintu ntubisobanure ibintu bakoze ndavuga nti uhoraho mana yanje ndamubwira nti wewe wampanye ukwereka kugira ngo ushobore kuza nka mu Budagi ubure nuze hano werekane kuri Imana ndategetse n'umuyaga ucheke ubwo nyene umuyaga ucura bamwishye abantu 30 nibo bari bicaye aho hantu mwijyo hema ubwo nyene nza mbona uwo muyaga wose uracecetse mu minota nya 5 izuba nzamo nariratse About 4 days later, anyone here knows the truth. Mwebwe mwari hari ahantu muri kaya karere mu minsi ine nta n'igicu cyabonetse mu kirere tuvuye rero muri iyo misozi mu nyuma hanyuma tukagenda ku ahantu tunyweshereza ibitoro cyambaza abantu ni none igihe mubona igihe kimeze gute muri ino minsi barambwira bati n'ibintu bidasiguritse hari umuyaga mwinshi cyane kugenda tubona izuba riratse ibintu byose birakaraye agacerere cyangenda ku wundi mundamubaza nti ndaguhaye bwakeye nawe arambwira ati ndaguhaye bwakeye acarambwira ati izuba ryasubiye kwaka kandi mu gihugu cyose ahantu hose muri Leta Zunze Amerika akazuba karaka cyandavuga nti birakwiye yuko umuyaga ugaruka murazi bari bavuze yuko umuyaga ugiye kuza bari babitangaje ko umuyaga uza kuba mwinshi cyane ariko umuyaga ntiwari ukihari murabona ni murabe ya ni yamana nyene yamye ari imana kuva kera ni gute umuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo imana atari imutegetse atari ivyo abantu bibaza icyo gihe muamuzi ibyo muvuga ariko ni murindire gatoyi hari abantu benshi uko niko bimeze ku mpano z'imana ni murindire mumenye yuko ari imana irikirakora murindire mwumve ijwi ry'imana mumenye yuko ari irikiravuga uko mushobora kuvuga muti uko niko ragize bitameze uko biba ari ibintu mwiyumvira mwe ubwanyu atari uko niko rakeze abantu kuko abantu baribaza akenshi abantu baribaza ngo vuga ibi kuri je mvuga ibi kuri je mwe mubaza ko ivyo no bikora gute nimba byukuru uri mvuga kuri ntushobora kubagwa kuvuga imana atari yabigutumye ni gute ntushobora kuvuga ngo uko niko ra ngo uko niko mwene data Jacques Mora avuze kandi Jacques Mora atashoye ambariye buje imana ibwirizwa kubanza kuvuga yegeye kuvuga nako tugashobora kuvuga nta kundi vyogenda atari uko ntaba ari uko niko rahagize ariko abantu ntibashobora kuvyumva ntibishobora ku siko byamye bimeze kandi siko bizokwama bimeze murabona imana akenshi iravugana n'abantu yarabikoze mu gihe cya Mose mu gihe cya Yosua yama yabikoze ni imana nikora n'abantu mu bwinshi ikora n'umuntu umwe abantu babiri buryo bafite ibyumviro bitandukanye murabona isi abantu bose nibashobora kuba Mose ntibabitahura babwirizwa gukurikira gusa murabona umuntu ngaha asize amavuta yamwe mu yera muri icyo gihe nimba musukurikiye uwo muntu wa muriko mukurikira ugusiga kwa mwe mu yera kuko n'imana ibiriko irakora ibyo bintu Yesu Kristo mu buryo bwa mwe mu yera niwe akorera mu bantu murabona naragerageje gusubira inyuma nararize cyane sinashobora kugenda muri uwo mwanya kandi bende tabari ngaho mbega ho bariho mwe ndata muri abo bari aho hantu ari hano ndatwe mwe ndata Fritz Hoffmann ari hano niho yarari icyo gihe Mr. Softman Banks Wood ari hano cyankundi muntu atari Billy Paul bari hariya turi kumwe ego ndabona bajya bagabo bahejeye kugenda mwe data Tyler hari benda tabane cyangwa batanu bari hariya icyo gihe ndababantu mwe data Martin we yamaze kugenda murabyibuka ivyo bintu kuntu vyagenze nawe niho waruri naciye mpagarara hajya nca ndibaza nti nca ndikuburene ntereka manuke mve ku musozi nca ndasezeranira Imana ndayibwira ndabyana nabo nca njyana n'abantu bo mu butumwa bwiza bwuzuye bikorera utwabo nca nsezeranira umwami yuko atagikoko nza kurasa uwo munsi mwe ndata Jack Palmer nawe nyine ari hano yari avuye muri Georgie niho yari ari nawe nyine uwo munsi ku munsi umunsi umwe imbere yuko ivyo biba yarambwiye ngo ndasira igikoko cyitwa surf cyitwa impongo ndamubwira nti sishobora kubikora ndamubwira nti Imana imfashe sidabikora nishi ibikoko 19 ariko sinzo ibikoko bitwa Ela nti kandi sizosora kubikora nishi ibikoko byinshi 19 soze hamanza numva ijwi irimba ariye nibari ngo nari nasezerana Imana ko nazosora kubikora numva ijwi irimbwiye ngo kubera iki none ndashaka kugendana nanjye ijwi ryambwiye uko nyene nca ndishura nti mwami mbega ni wowe waciye inzira muri bya bicu hanyuma izuba rikaka ni wowe wakoze bijya bintu byose Jesi ngene amasengero manini oyaye sicyo cyifuzo cyengene kugendana nawe mu nzira yawe nari mpagaze ho nca aho hantu nca ntangura kwibaza ku mugore wanje kuko rwari rwo rugendo rwonyine twakoze kuva dukoze ubukwe ariko twari ko nariko ndahiga ndi kumwe na bene data nubwo nagwita urugendo rw'ubugeni igihe yari hariya Tucson hari ibintu yaboneye hariya ariko ibintu ngira mvuge biraza kubatangaza ariko vuba ngiye gusozera neciye ngenda hariya nca ndiyumvira gatoyi nca ndibaza ni kubera iki umugore wanje atigera nyibutsa ngo ambwire yuko mu gihe cyose yageze urubanza nk'uyu nama atari hondi icyo gitondo naciye nibaza rero ibyabaye abantu bose biyumvira nk'uko nyine ariko nibaze ko umugore wanje ari umugore mwiza kurusha abandi bose ku isi aguma muhira mwese mubwiza kubyibaza uko nyine ameze neza aguma muhira kamesera impuzi iyo ngiye mu rugendo iyo ngaruse mvuye mu rugendo ndamubwira nti mbega none urazi kuri umugore wanje nandi umugabo wawe akenshi bisaba ko ngenda kugira ngo abantu benshi ntibaze kunda bakubice bisaba ko mvuga byinshi murabona uwo mutwaro wagumye ku bitugu vyiwe kandi yama wikoreye wenyene iyo nje muhira nta kindi nzinguma nta kindi nkora atari kuguma niyumvira ku vy'Imana nguma niyumvira ku vy'Imana gusa ku majambo y'Imana hacya hazi ciyumviro kirinzamwo Ntandiyo mvira ni kumbule uragenda kugira ngo abantu batekane no muhira abamahoro kumbule ko iyo ntahara abantu nibigero baraza muhira mugihe nayo ndavyumvira cyane ndaraba ubwanwa bwanje naye naburetse ubwanwa burakura bwa bwinshi cyane buba burebure cyane ubwanwa burimo imvi bushaje ndabwira biri nti vuba nawe ugiye gusaza ntubu barambwira ati uwasaje barambwira ngo ufite imyaka 50 gwenje afata inkoyo yanze ndayishyira ku bitugu nabona umengo ndakantu kagasore nabonye nahindutse hanyuma ncambara n'umugore wanjye ahagaze iruhande yanjye bose uko ari babi narababonye nk'uko naba igiye kuvuga ihe nabatwara bakiri bato nca ndasura ndamanura inkoyo yanjye nca ndaba umwe yashaka kungwa mu nda mbona yubitse umutwe arandaba yubika umutwe nca ndamushimira hanyuma nca ndaraba kandi mbona hajya ni ukuvuga itariki 23 z'ukwezi kw'icumi namagenda hajya ahantu hari ibiti byitwa mapeplier ni umunsi mu bisanzwe nagiriye ubugeni naramubonye yari yunamitse umutwe umugore wanjye mbona agiye nko kungwa mu nda ndavuga nti none burya sinataye umutwe cyane ndasubira ndaraba nibona narabaye umusore nariko nderekwa nibona nabaye umusore ndaraba intoke zanjye ndabwira mwami nti nibyo byose hari ikintu mbwirizwa gukora ku isi nuko mbwirizwa gutwara ubutumwa bwawe nkabukwiza ku isi yose cyane ndongera ndaraba ubwo nyine uko kwerekwa narimwo kubakura heze ubwo nyine ndafata ntora inkoyo yanjye ndayishyira ku bitugu cyane avuga nti kumbure ko hari ikintu uri kuramenyesha kugira umbwire yuko niba ntari kuko hamwe ntoba ndi muhira ku mugore wanjye byo mubabaza cyane cyane avuga nti Imana yanjye ndazi ko naho ntari wowe uhari sinkekeranye urazi ko nizere ijambo ryose wavuze ni wowe watumye rya zuba ryaka wa munsi ni wowe wakoze bya bintu byose ni wowe muremyi akenshi ndakekeranya namafise ubwoba ko mpava nkora ikintu kibi ndamubwira nti ndagusabye ukura umutwaro uri ku mutima wanjye sinumva ikindi novuga haheze imyaka 5 numva merewe nabi mwami mbwira ikibi nakoze njasubira ahantu nari mpagaze hama ndahagarara umwanya mutoyi ndashimira umwami kubw'umugore wanjye no kubw'ibihe byiza twabayemo muri iyi myaka yose ishize kubw'abana yaduhaye nibyo ibyo binama ndabikora itariki 23 z'ukwezi kw'icumi hanyuma nca nishimikiza igiti cyari kihari ubwo nyene nca numva amababi ibintu bikorokeye ku mababi amababi yari yumye hari nari ngenzi metero 300 cyangwa 400 ubwo nyene nca numva nca mbona ko yari amazi ariko akoroka ava mu maso yanje nariko ndarira amoso zakagwa akagwa ku mababi y'ibiti ndavuga nti mbega mwame ese ukuntu atacho maze mana yanje nacye nguma aho hantu ndamubwira ni simbereye ndagusavye ungirira imbabazi ndakugirinda gufitiye icyizere urabona nashaje kandi ngiye kugenda murabona ko abantu bibaza yuko ndi umusazi ariko ndabona Imana iri muri ibi bintu nk'uko muri hano mbere n'ikiruti ibi aho muri kumwe nayo ubu murashobora kuvugana nayo kandi ayikavugana namwe hanyuma nca numva ibintu bikubera nyagara mu byatsi nari nambaye ishati itukura nk'uko abantu babwirizwa bakunda kuzambara iyo bagiye guhiga n'inkofero bagendera ku mafarasi mu burengero bwa Leta Zunze Amerika hanyuma nca mbona impongo ije iri kumwe n'utwana twayo tubiri ya impongo tutwana twari ibivyana vya byari bikuze izo mpongo zaguma zindaba zinyegereye cyane zari zinyegereye cyane uko ari zitatu zari zinyegereye cyane hama ikintu ndanumva ikintu kimbariye ngo ngo imwe ni yamwe data evanze imwe ni ya verse indi ni umuvuga butumwa mu pan umu metodiste muri kumwe kandi umwami ni we yari yabimpaye ntidashora kunchika ntibyakunda imbere ko zisubira inyuma nari na byari byaheze nari ni kuba nahegeye kuzirasa ubwo nyene imbere ko zisubira ndavuga nti ni zitatu ndashora kuzirasa nti ubu biroroshye ko ziri imbere yanje ubwo nyene twari guca dutaha tukaja twigira bikaba biheze dusha zirandaba zari zihagaze imbere yanje nko ku metero 15 zaho narindi sinzi nimba muhora mujya guhiga ariko murazi uzubona zirutse hari igihe uzubona zirutse ukazubona zirakuraba zirahinduke zirakuraba nca ndavuga nti hamwe noshira inkoho yanjye hasi dusha zihunga ubwo nyene nca ndavuga nti ariko narasezeraniye imana ko ntazosura kurasa ibikoko kugira ngo ndabihe abantu narasezeraniye imana ko ntazosura kuzana ndarasa ibikoko gucyo nyene ubu rero n'ibi bikoko biri imbere yanjye sindabirasa iyo wasezeraniye ikintu imana imana ibirindiriye yuko ugishitsa ibyo bikoko byari imbere yanjye ariko kandi nari nasezeraniye imana ko ntazosura kuzana ndarasa ibikoko kuko nishakiye ndabwira ibyo bikoko nti nimusubire mu ishyamba nimutekane munezerwe nanjye ubwanjye nkeneye kunezerwa ndabona ko nshobora kubica ariko sinshaka kubica bica biranyegera ibyo bikoko ni ibintu bidasanzwe byari ko dore kubirandaba mu maso nari nambaye ishati itukura fisi nko bica biranyegera nari gushobora kubigaburira nkoresheje n'ukuboko kwanje bica biranyimotereza hama bica biragenda bijya kure bica arahagarara birongera biragaruka hama numva ikintu kimbariye ngo n'ubu biri mu biganza byawe numva ikintu kimbariye ngo umwami yabishyize mu biganza byawe bikurushaho kubirasa ariko nibuka ko nagize isezerano nkabwira umwami nti sindosura kurasa ibikoko nibuka Dawidi umunsi umwe yaragize ikigeragezo murazi yashaka kubaka inzu inzu y'Uhoraho murazi yuko yari gushobora no kwica Sawuli ariko acyaravuga ati Imana nishobora kunyemera ko nicyo nishobora kunyemera ko nicyo nkora ikintu nk'iki nubwo abantu bari bambwiye ngo urabona ko Sawuli ari mu biganza byawe ariko acyaravuga nti oya nimugende nasezerana Imana ko ntazokwica ibikoko sinzosobagurira nabi ibikoko ngo mpfe kubirasa gutyo oya birasubira biragaruka kandi birasubira biragenda biranyegera cyangwa umuhanda ndavuga nti none ibi ni biki hari ikintu kidasanzwe murazi yuko ndi umuntu akunda kugendera mu mashyamba ndakunda kubona Imana mu byaremwe ingene izuba riseruka rikarenga ingene amababi ahunguruka ingene nk'uko Yobu yabivuze ngo numishe mu mva gushikaho nzosubira kunaga murabona ubuzima bw'ibiko ubuzima bw'ibiti buramanuka mu mizi ni nk'ubuzima ni nk'urupfu no guhambwa no kuzuka ibyo bikoko byaguma byegera aho ndi bikaza bigasubira bikagenda nukuri aho narindi sinashobora kuranka n'icyo mvuga uko byaguma bijya kure yanjye izuba nayo ryaka numva ijwi irimbariye ngo wibutse isezerano wasezeranye ndabibona ndavuga nti mwami sindakubona ariko ndumva ijwi ryawe ndazi ukuri hano hama cyarongera avuga ko numva ijwi ryongeye kuvuga ngo wibutse isezerano wasezeraniye rero naye ndibuze iyo nagusezeraniye acambwira ngo sinzigira ndaguheba sinzigira mba kure yawe ubwo nyine numva meze nk'umuntu ahindutse camanuka ku musozi mbona imbere yanje umuhingamo wose naguma mbona ngira ukwerekwa nca ndamanuka ibintu birahinduka cyane kuva icyo gihe ni nkaho umutwaro munini wari unkuweko murazi igihe bampa rino bango ry'ubukozi murazi yuko narashobora kubona ku kiganza cyanje ingwara umuntu wese agwaye umunsi umwe nari hari muri California ndi kumwe n'umuryango wa Mwendata Malki kandi ujya umugore yari afise ikintu agwaye ku maguru amaguru yari yavyimvye ndamubwira nti uraba ngaha kwiganda cyaje urabona ikintu kiranyiganyiga akiko kiranyiganyiga kuboko kwanje urabona amaguru yiwe uwo mwenda tanamubwira nti mwenda arambaza ati mwenda tabara namu ukora iki ivyo bintu bikora gute ndamubwira ntacyo nkorega ni Imana ibikora ndabwira nti ndamubwira nti wa mugore we wicaye mu kuboko kwawe gushire mera nkunda mutsa urabe neza nti ndamubwira nti ndabwira umugore wanje nti urabona wowe uragwaye urafise kivyimba wowe uragwaye kivyimba nabwiye umugore wanje ndandamutse nca ndamubwira nti wowe ndabona ko ufise kivyimba ndamubwira nti fata nti subizi akimfashe ngo amere nkunda mutse ndabonye iki ico kivyimba ciwe cyo tugenda kuraba umuganga warambarira ngo nta kivyimba gwaye twese tujya kwa muganga ambwira ngo nta kivyimba gwaye burya buri myaka itatu cyangwa imyaka ine nama nipimisha imbere y'uko mfata ingendo ahabwo n'umugore wanjye nkagenda ndamujyanye kugira ngo twipimishe turabe ngira amagara yacu ameze murazi yuko bikwiye ko tuvuga ukuri muri byose kandi tukavuga ukuri muri byose narababwiye yuko ngiye nkunda umugore wanjye kandi namwe ibyo mubwirizwa kubyibuka data wo mu ijuru niwe cyabona cyanjye arazi ko mvuga ukuri murazi muhira hari ibi n'ibi kandi umugore wanjye asa n'uri karagira mu gihe cyo guca imbyaro arakuze murazi harezi iminsi twaragiye turipimisha mu minsi heze umuganga amubwira yuko afise ikivyimba amajibu bafumunda iki kinini cyane kimeze nka nwadokoko arambarira ati mwe ndaza baranamu iki kivyimba nzoguma nagikurikiranye hafi n'icyaba kinini mu mezi atatu tuba tukibaga hanyuma ntashe muhira nashaka kubwira icyo nkora arambwira ati umugore wanjye arambwira ati urashaka kuza tukajyana mu gisagara arambwira ati urazi ibyo tugiye gukorera Beki ndamubwira nti mukunzi wanjye sinzi kuko hari ibintu ariko aravuga yari ashavuye cyane kandi byaramugora kwigumya hanyuma uwo munsi natashe ntebye cyane hari abantu benshi cyane hamarambwira ati hari ikintu gishobora gukomeretsa umuntu ndamubwira nti hari ikintu gikomeretsa umuntu utabwirizwa kuvuga ndamubwira arambwira ati Bill wowe ni kubera ko wamuwagiye sindakubona ngo ugire icyo ukora ngo ugire icyo umfashije ngaha nzamubona kubise ko umuryango acyarigira hanyuma ijwi rishyarimbwira ngo musomere abarewe 12 ni hamwe Miriam yabwira Mose yuko yafashe umunyetiyopiya akazi avuga ngo byari byiza kuko so byagukira mu maso nca ndagenda ubwo nyine umugore wacu atangura kurira ndamubwira nti wakoze ikintu kitari cyiza kandi Imana igira ibikwishure naho wari ushavuye ntiwabwirizwa kubita umuryango ntiwabwirizwa gukora ibyo bintu wakoze aravuga ati Bill ni ukuri ndababaye cyane ndashavuye cyane ndazi yuko atari yiteguye kuvyemera nta kindi asubiye kumubwira ubwo nyine cya kivyimba kirasubira kiragaruka umwaka icyo kivyimba cyari cyavyimbye kingana n'umucungwe umuganga arambwira ati iki kivyimba birakwiye ko tukibaga kuko cyabaye kinini cyane ndamubwira nti none uza gukora iki ndamubwira nti muganga nti twembi by'ukuri turizera Imana nubwo bemeze gutyo twasenze ndabwira ndasenga ndavuga nti mwami ndagusavye iki nti nudufashe muri bino icyo kivyimba cyangwa kiba kinini tugitikson umuganga wacu yandikira umuganga wacu cyandikira umuganga witikson aramubwira ngo ati kivyimba umugore agwaye kirimo kanseri kandi gisigaye cyabaye muri we cyabaye kinini cyane kingana na pamplemousse kandi bisaba yuko tukimukuramwo kandi yashaka yuko kibagwa mu nyuma kuko yaravuga ngo twarasenze ntacyo twakoze hanyuma ejo naragiye ku muganga kugira ngo atugirire ibipimo bya nyuma imbere y'uko bamubaga ndamubwira nti umviriza birakwiye yuko iki kivyimba bakigukuramwo dufite ukwizera guke biragaragara ko dufite ukwizera guke genda kwa muganga gukuremwo ara acarambira ati ntumpamagara imbere yuko muheza igikorana mwe mwe data Jack mwe data Jack yashaka kuvugana nawe hanyuma ndaza gukora ivyo muganga yakubariye imbere yuko mva muhira hijya ejo twari twafukame twese n'abana turafukama imbere yuko mva muhira imbere yuko nja mu mahanga canka aho naringiye ndavuga nti mwami Yesu ndagusabye witeho umuryango wanje ubiteho tuzosure guhura turi bazima murazi ngene abana baca barira akenshi murazi iyo ngiye bambwira ngo bazondasa abantu babora bambwira ngo bazondasa iyo ngiye hari abantu bahora bandika makete bakambwira ngo ni wazino tuzoce tukurasa naragiye mu bihugu by'abakatolika ahantu haramwe abantu b'intagondwa na cyane cyane hariya muri Mexique bagaca banyandikira bakambwira ngo ubu ni ugezweho kwicwa umunsi umwe kumbure ko bazomfata ariko sinzi ariko hari umuntu umwe anyitaho ndafite umuntu anyitaho je uko biri kose igihe nagenda jenyene mva muhira no kuvuga hijya ejo naciye ngenda mu cumba ngumayo mari minsi ibiri mu cumba nta muntu umwe yari muhira ndabwira Imana nti data wo mwijuru ndagusavye ungirira imbabazi ubu rero ngiranje I chef pot kugira ngo mfashe kugira ngo icyo nkoze kuba ubwami bwawe ni kangahe twama twafukamye hano muri nonzu tugasenga ndavuga nte ejo bazomubaga sinzi ngene bizakugenda sinzi ko nza guheza n'igikora nemerewe neza abwirizwa kujya kwa muganga kugira ngo bamukuremo ikivyimbo umugore wanje ndavuga nti mwami ndagusavye ati ni ndazi uko ivyo yakoze igihe yakubita umuryango yakoze ibintu bitari byo umwami ndavuga nti mwami ntiyigeze angora ntiyigeze ambwira ngo ntujya mwikora ntiyigeze angumukana yama meseri impuzu umugore wanje impuzu zanjye zamazi meze neza yama yazimeshe neza akambwira ati genda ukore ibyo ushoboye byose kugira ngo ukorere umwami ndavuga nti mwami ndagusabe ntube muharuro ko ibyo yakoze nimba bisaba yuko wamubaga mwami numube hafi umufashe sinshaka kumubura sinshaka kwapfa urabona ko ngifise abana numugirire imbabazi ndamukunda ndasenze kugira ngo umufashe mu nyuma nkiri ko ndasenga numva ijwi rimbwira ngo haguruka nashaka kubandanya nsenga ariko sinabishobora ariko ubwa kabiri numva ijwi rimbwira ngo haguruka nca ndahaguruka nca ndarara mu maso yanjye murazi nca mbona umuntu akenshi naba nababwiye nti buryo ujya muntu Yesu ntameze nsingakujya neza na neza nk'uko Hoffman yabicafye atari kumengo bashaka gusa nca ndaraba rero uwo muntu numva mbona umuntu ambwiye ngo haguruka nca ndahaguruka ryari ryajwi nyene ryamari ivugana nanje ndavuga nti mwami Imana yanje ukeneye kuvugana n'umusavyi wawe arambwira ati vuga ijambo ubwo nyene icyo kivyimba ntugiza gusura kugaragara kandi ncangumaho kugira ngo nshobore kwiyumvira neza ibyo ibimbaye ko murazi ibintu nk'ivyo bikubaye ko bisaba yuko ubanza gutekana ukiyumvira ubwo nyene ndavuga nti mu izina ry'umwami Yesu Kristo kino kivyimba nikive mu mugore wanje kandi ntibaze babone naho cigeze kuba ntibaze babone naho cyaciye mana muri minsi n'ijuru we watumye imiyaga yose itekana ugatuma imipfunda yo mu kiyaga we wari minsi n'ijuru ndizera ndagukunda kandi ndizera yuko igihe gishitse kandi ko ibi bintu bigiye kuba aho ibintu bidasanzwe bigiye kuremwa nka kumwe wa imihare yaremwa ndavuga nti nimba wa mugwanizi ari muri muno muyaga murazi uko Imana niyo yaremye muyaga ariko umuyaga ariko umugwanizi nawe acyareme umuyaga uza konona ibintu Imana yaremye amazi Satani nawe acyazana imipfunda ndavuga nti iki kivyima nikiza gusura kubaho nikiveho burundu Chanda so kamfisi ubushize bwa manga ndabwira umuhungu wanje n'umukazana wanje ndababwira ibyabaye ntibari babizi nta nakimwe nari nababwiye nchanda inyuma y'igikorano ndabahamba ndatelefone ndabwira nti ni biri ndafite ikintu cyaho kubarira ni mbere yuko nge ugenda ndafite ikintu cyaho kubarira nashaka kubwira yuko abaganga umugore wanje nababwira ati biri bashaka kumbaga ariko babuze ikibyimba basanze cyavuyeho arabambwira ati byukuri ndanamubwira nti jewe sinzi icyo nzi gusa nibagende baraba umuganga icyabaye umuganga aragira araba icyo kibyimba aramubwira ati icyo kibyimba ndiki kibaho cyavuyeho cyavuyeho nta n'ubwishura ukibona uno munsi rero ni umunsi wo gushima Imana turashima Imana kubw'impano yaduhaye ariyo Yesu Kristo kuko yararejo niko uno munsi niko zokwa mibidashira ni by'ukuri ni by'ukuri sinibaza yuko bisabwa yuko nirikwa ndavuga ubutumwa ariko bibiri iri imbere yanje kandi Imana n'umucamanza wabariho wabariho n'abapfuye n'ukuri kuzima n'umunsi w'amashimwe uno munsi ninataha muhira ntibyabaye ngombwa ntibikeneye ko ndiba ndahagarika ibikorane ndashobora gushyitsa ibyo nasezeranye kandi ntibiza kuba ngombwa yuko nza kugumana n'abana umugore wanje ntakigiye ku bitaro araza gutaha muhira murabona narabivuze kandi ko byagenze naravuze nti naho iyo icyo kibyimba cyari kiri ntimuzana kuhabona umuganga umwe akomeye cyane witikson muri Arizona haheze iminsi mikeyi yari yavuze ati kingana n'icyamwa cyitwa pamplemousse ariko uno munsi icyo kibyimba mu mugore wanjye ni kikirimwo acaravuga ati umupfasoni wa mwenda wa Branham naho cyaho icyo kibyimba ntiyakiboneka mbega ukuntu twabwiza gushima Imana uko yari arejo ni kwa ari n'uno munsi niko zo kwamiye bidashira kandi iki ibango ry'ubukozi bwanjye kino gice kibango ry'ubukozi bwanjye kigiye gukora amashimwe abe y'Imana kandi umunsi umwe ubusaza dufite bwose buzotuva ko duhindukwe tuba abantu bakiri bato dusenawe esukuntu dushima kubw'agakiza n'Imana yamwe muyera bagenzi banje turiko turavuga ku munsi w'amashimwe twabwirizwa kuba abantu bashima ku isi nitwe twabwirizwa kuba abantu bashima ku isi mbega ibimenyetso by'agakiza mbega ibimenyetso byo gukira indwara mbega ibitangaza ibi bimenyetso byarakonetse ubushize bw'amanga bushitse yankingi y'umuriro nyene wa mumarayika nyene umwe Yesu Kristo nyene uko yararejo niko ari n'uno munsi kwazo kwamiye bidashira murabona nico gituma ibyo bintu nyene biko biraba uno munsi ubugingo bwacu burashinze imizi kandi burashize amazinda umwami Imana yaremye isi n'ijuru n'isi abahezagira twuramika imitwe ewe Mana yanje ndanezerewe cyane sinzi ingene nobivuga nk'uko yandirimbo twaririmba mu kanya gaheze yabivuga ko tubwirizwa kuzanira amashimwe kandi ko tubwirizwa kandi ko dufite umunezero kubw'ibishinga nahe twumvise ni wewe wabikoze ibyo bintu ni by'ukuri ni wabikoze kandi turabigushimiye sinari nta mpamvu mfise sinari mfite impamvu yo kugira icyo mvuze kiretse ibyabaye ndanezerewe n'umutima wanje wose iyo mbonye abenda tawe n'abashiki bacu bose baboshwe n'imigozi ya Kristo banezerewe turi kumwe kandi turagushimiye cyane nubagumize mu buntu bwawe nubane nabo bose bashima Imana ibyaremwe byose bishima Imana abamarayika bashima Imana abantu bagushime ibihema byose bigushime bishima umwami data twese turi mu ijuru Mana yo kwizigirwa kuva nkiri muto narashoboye kwibonera ubuntu bwawe umuntu yicaye imbere yanjye ari kugakinga kibimuga mwami niwe Mana y'agakiza kacu niwe mukiza w'ubugingo bwacu niwe ukiza indwara zose n'ububabare bwose mwami ni nimba hari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu o mwami umukozi wawe yongera bone ivyamaze kubona inshuro nyinshi ni wishingire nahe uri Yehova yire waramaze kubitegura mu kuvuga ikimazi kubwaga kiza no kubwukira ingwara kwacu mwami ndagushimiye kubwivyo mwami uko ari uno munsi uko niko wami uri kuva kera mu byo wacije mw'abantu abantu benshi bamaze kuba ivyabona byo bintu kandi uri imana ikomeye sivyo gusura imana nziza kandi uri hano ufite bwa bushobozi ngere bwo gukiza ingwara nuze kuri twebwe twese kandi uno umunsi w'umugisha umunsi w'amashimwe umunsi ubushobozi bwawe buhishugwa uko warareje ni kuri uno munsi kuzokwamye birashyira muri icyo gihe rero aho mwicaye nimurambike ku ibiganza umwe wese arambike ku ibiganza umwe mugenzi we musengeranire mube umwe mufatanye mu kwizera mu nyonga z'Imana mwibuke yuko umwe wese muri mwebwe arafite ubwo burenganzira arafite amahigwe Imana izoncira urubanza ko navuze ukuri cyangwa ntavuze ukuri mbega hari umunsi Imana irigera inanigwa mbega hari ikintu ndababwira nikibe hari ikintu ndababwira nikibe nkuko Samuel yavuze cyagiye akavuga igihe abantu bashaka kuronka bishakira umwami Sauli yarababajije ati Samuel yarabwiye ati ariko nigeze ndababwira kitashitse nigeze ndabasaba amafaranga Samuel baramubwira ati Samuel turashaka umwami kandi burya Imana niyo ari mwami wabo none munsi ndabibabwiye kandi biriko birafatwa amajwi muramaze kubona impano y'Imana iyo twagumye dusoma muri iyo twavuze muri kino gitondo mwarigeze mubona inanigwa hari ikintu kigeze kuba kitari cy'ukuri ishengero rirabizi abizi by'ubushakashatsi barabizi Imana arabigaragaje arabyemeje yazanye amavuta yayo kuri twebwe mu gusiga kwayo kuri twebwe ubu rero nimurambikane ku ibiganza umuremyi w'isi n'ijuru ni wo wavuze ibigihuzi kiravaho turagushimiye cyane turaba kuri wewe turagushimiye tuvize ukwizera mu mitima yacu kandi turemeye gukira indwara mu izina rya Yesu Kristo amen.